Iri ni ijwi ry'Amerika. Ubu ijwi ry'Amerika ritangira ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni saa 11 n'igice I Kigali mu Rwanda n'I Bujumbura mu Burundi. Abatwumva mwese mwaramutse neza aho muri hose muri kumwe na Etienne Karekezi hano I Washington. Uyu munsi ni kwa gatandatu. Dutangire ibiganiro byacu by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Urakoze Etienne muramutse namwe inshuti muduteze amatwi amakuru twabateguriye muri iki gitondo. Ubushikiranganji ruje rw'ukwivuna abansi bwa Amerika bwatangaje ko inteko z'igihugu cya Iraq zaturije abagwanyi b'umugwi Islamic State mu gisagara cya al-Baghdadi mu buraruko bw'igihugu cya Iraq hafi y'ikibanza cya gisirikare inteko za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziko zimenyerezamwo abanya-Iraq. Ubushikiranganji buje rw'ukwivuna abansi bwa Amerika bwatangaje ku wa gatanu ko inteko z'igihugu cya Iraq n'abagwanyi bava mu ntara ya Anbar baturije umugwi Islamic State mu gisagara cya al-Baghdadi. Urunani ruyobowe na Amerika rwarafashije inteko za Iraq n'ibitero vy'indege z'ingwano mu bibanza vyarimwo abagwanyi b'umugwi Islamic State. Inteko z'igihugu ca Iraq zarishe abagwanyi umunani abagwanyi murantunga b'umugwi Islamic State batari bake bagerageje gutera ikibanza ca gisirikare ca Amerika hafi y'igisagara ca al-Baghdadi mu kwezi guheze. Abahuza bishyirahamwe mpuzamakungu ONU barahagarikiye umusuguri ya kabiri w'ibiganiro vy'amahoro mu gihugu cya Maroc ejo kwa gatanu hagati ya mareta ahiganwa mu gihugu cya Libya mu gihe impande zibiri ziri mu biganiro ziriko zerekana ko zishimiye intambwe mu biganiro. Intumwa ishyirahamwe ONU mu gihugu cya Libya Bernardino Leon avuga ko afise umwizero ku masezerano yerekeye umutekano amenyesha ko leta nshasha y'igihugu cya Libya ikeneye uburyo burimwo umutekano wo gukoreramwo. Bernardino Leon yarabonanye uruhande rumwe rumwe ukwago n'abaserukira leta y'igihugu cya Libya yemewe n'amakungu n'intagondwa z'abayisilamu zigaruriye umugwa mukuru wa Libya Tripoli zishyiraho leta yazo itandukanye. Ayo mareta abiri ntiyahuye amaso mu yandi mu nshuro z'ibiganiro zabaye imbere yaho yamara abategetsi bishyirahamwe ONU bafise umwizero wo gutuma izo mpande zibiri zumvikana. Itororokanizo ry'amakuru Al Jazeera ryatangaje ejo kuwa gatanu ku izo mpande zibiri ziriko zigerageza gushika ku masezerano kuri leta y'ubumwe. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yatangaje kuwa gatanu ko ashigikiye ivyatohojwe n'ubushikiranganji bujejwe ubutungane ivyo kwa abapolisi b'abazungu mu gisagara ca Ferguson mu ntara muri leta ya Missouri baboneye abirabure b'abanyamerika. Perezida Obama yabwiye abanyeshuri ku ishuri kaminuza Benedict College ishure rigizwe ahanini n'abirabure mu gisagara cha Columbia mu ntara ya Carolina yo mu bumanuko ejo kuwa gatanu ko raporo yo muri iyi ndwi y'ubushikiranganji bujejwe ubutungane bwa Amerika ku gisagara cha Ferguson itomoye neza. Ubushomeri bwaragabanutse muri leta zunze ubumwe za Amerika mu kwezi kwa kabiri mu gihe ubutunzi bwongereje ubuzi 295,000. Raporo y'ejo kwa gatanu y'ubushikiranganji bujejwe akazi yatangaje ku rugero rw'ubushomeri rwagabanutse gushika kuri 5.5% ku ijana.
Turamushimiye mugenzi wacu tugejejeho amakuru avugwa ku isi n'ijwi rya Amerika hano I Washington DC. Tubibutse kandi mwese mutwumva mwakurikira ibiganiro byacu ku murongo wa FM 104.3 I Kigali mu Rwanda ndetse no kuri radio inshuti ya bose umurongo wa FM 98.3 I Kigali mu Rwanda. Kandi kuba twumva kenshi ku mugoroba mbibutse ko dufite programu kuva ku wa mbere kugera kwa gatanu isamana igice zo ku mugoroba I Kigali mu Rwanda n'I Bujumbura mu Burundi ku mirongo ya FM. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira kiza kugeza isa 12 za mu gitondo. Ikiganiro kira gitegurwa n'urubyiruko ruri mu Burundi.
Kira ni ikiganiro cy'urwaruka byerekeye amagara y'abantu
mu gitegurirwa mu kongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
turabaramukije gwaruka namwebwe mwese bakunzi ibiganiro by'icyo cy'u America. Inyigisho zikwiye zihabwa gwaruka zituma gwitabira ku rugero runini akamaro ko kugwanyikiza cha sida. Ishirahamwe OMS gitahamagara y'abantu ku isi kemeza ko gushika mu 2013 abagera ku bice 40% aribo bateye intambuko iboneka mu bihugu 60 byo ku isi nk'uko icigwa ryakoze araheze imyaka 2 kibyerekana. Muri rusange amahimiriza yegera abakiri bato afasha mu igabanuka ry'ibitigiri by'abandura sida. Ishirahamwe UNICEF gitaha ibibondo ku isi mu cigwa ryakoze haraheze imyaka 2 ryasanze ko ukurusanga aho rubaye kwatumye abandura bagabanuka ku bice 20% mu bihugu 2022 byo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara. Ubutumwa barurangiranwa bashikiriza bwakigwa n'ingoga n'ugwaruka bwatanzwe na Yaya Touré, umukinnyi w'umupira w'amaguru azwi cyane muri Côte d'Ivoire, bwatumye abipimisha sida ku bushake baba benshi nk'uko umugwi mpuzamakungu mu bijyanye n'inkino CIO ubyemeza. Imigwi y'akaranga irabihuriro ry'abemera ku mugaragaro ko bagendana sida. Uko niko byagenze mu nyuma y'ishingwa ry'uwitwa Bambino Fiata ukini vyese muri Côte d'Ivoire, nk'uko icegeranyo c'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu muri ico gihugu kivyerekana. Igwizwa ry'ibibanza byo kwisuzumiramwo umugera riha akaryo ababakure y'ibitaro kumenya uko amagara yabo yifashe. Naho biri uko leta yoshimikira cane cane kukuzimanganya imvo zituma urwaruka rutaronka ubumenyi bukwiye mu kwirinda indwara zifatira mu bihimba by'irondoka nk'uko ishyirahamwe OMS ribihanura. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turabira hamwe ibijyanye n'ukubahura abakiri bato mu bijyanye n'umugera wa sida. Kuri mikro muri kumwe na Jewe Diane Ndonse, kaze mu kiganiro cyacu ari nacyo gwanyukira. Kwinjira mu kiganiro cacu nyezina tega matwi ibyiyumviro by'ugwaruka rutandukanye go mu gisagara ca Bujumbura. Mugenzanje ara ivira nkunda arubaza ati twokubahura gute abakiri bato mu bijanye n'umugera wa sida. Gitsinyishu bamuha
kubahimiriza kugira ngo bakoreshe agakingirizo canke bihanga uwo muti wa sida.
Bakiri bato uri umubyeyi wabo bamugira ikiyago nabo ukabereka indero nziza bugira ko ukababwira ingene bushoboye kwifata kugwaruka rw'abahungu n'imisore y'iki gihe.
Cyenda bona ubwizanya ukuri yuko jamba ngwaye namara yuko je ngwaye turabe yuko itokwira hose mbisanzare muri bose.
Aho bigoranye bo kwegerana bakaganira ibyerekeye sida mu muryango.
Kuguza ibigo byerekeye indwara ya sida byofasha gose, ariko benshi ntibabyitaho. Bahuriye hamwe byofasha gose.
Ndibaza yuko nk'abo bavyeyi batuvyara abana b'abakobwa cyangwa n'abahungu no kubahiriza indero, turabe yuko twawutuza nyamugera ukagenda kayoroye.
Yego, leta tugira imigambi kuko bafashize nk'amashyirahamwe y'ugwaruka kuko nk'ugwaruka ruri hamwe nka 10 cyangwa 20 bashobora kuganira icyumviro, byashobora gutera icyumviro n'agatera icyumviro, usanga ibintu bibaye neza abantu bagenda barataha ukigwa ivyerekeye sida.
Ugwaruka rukiri mu mashure ibijanye na sida bigabanya ikiringo batangura kugiriramwo imibonano mpuzabitsina. Yindi ngaruka ni kwikingira gutwara inda batifuza, cyo kimwe n'indwara zifatira mu bihimba by'irondoka. Ugusuzumira umugera mu ibanga kugwiza ibitigiri by'abipimisha. Ikoreshwa ry'ubwo buryo ryatumye abakiri bato bashika 5,000 biyongera kubahora bipimisha muri Côte d'Ivoire kubw'icegeranyo c'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bw'ico gihugu. Ugukorana n'ugwaruka mu gushira mu ngiro imigambi yo kugwanya sida ni nkenegwa. Ivyo bituma ruhamenyera byinshi hamwe no guhimiriza abandi kubijanye no kwirinda kwandura nk'uko ishirahamwe CIO ryabitohoje. Kugira ngo twumve neza ibijanye n'ukubahura abakiri bato mu bijanye n'umugera wa sida,
Tegamatwi itohoza mugenzi wanje Alain Virankunda yagiye mu gisagara cha Bujumbura. Alain, vijambo ni gwawe.
Ukubahura abakiri bato mu bijanye n'ikiza cha sida kurashoboka biciye mu nkino zibahuza. Aha, ndi mu kigo cishira hamwe RNG Plus ry'ugwaruka ugenda n'umugira wa sida kiri muri komine Rohero mu gisagara cha Bujumbura. Uruja n'uruza gurumaze kwandura n'urukomeye ruzanwa n'ugukina Kikel na BR. Ukwamana na ntajyo muri zo nkino gukomeza imigenderanire hagati yago. Sam Fiston Ntwari yemeza ko kubatanguye kuza gukina BR ubugenzi n'urunganwe yasanzeho bwashinze imizi. Ivyo abivuga afatiye kuko atagitinya kwegera abagendana umugira wa sida. Vyongeye ukunywana n'ukutinubana gukomezwa n'ukwakirwa neza kuje gukina. Twabonye ko ugwaruka rugishika gwidondora ujeje kugwakira uyo nawe akagwereka aho rutumbera mu rukino ruhisemwo. Kuva ico kigo cy'ugwaruka rugendana umugira wa sida kironse ibikoresho bitandukanye bifasha mu kwisanzura kirahurumbiwe n'abakiri bato. Dutega amatwi Cedric Nirinahazwe ajeje ibikorwa vy'iryo shirahamwe.
Ibi bikoresho biri ngaha ugwaruka ruza ngaha ruje gukina amatwe natwe tukabonerwa aho kugira ngo dushobore kubaha inyigisho zitandukanye. Urumva turagwaruka gwinjira ngaha ugwaruka ruhitaho.
Inyigisho zijanye n'ikiza sida zitangwa bakiri bato zisunga imyaka n'urugero bageze ko mu gutahura. Abana bari hagati y'imyaka 10 na 15 bazihabwa ukwabo biciye mu bicapo binyuranye mu gihe abarenza imyaka 18 bazironswa mu ntahe zishingwa n'ugo gwaruka rugendana umugira wa sida. Ukuzikurikirana kurahindura ingendo y'ugwaruka. Amankuru nziza afise imyaka 18 atugira ko yifatiye ingingo yo kwirinda ubushurashuzi kubwiza yumvise. Izo nyigisho ningira kamaro kumiyabaga izumviriza. Tumvirize Denise Kanani atarandura umugira wa sida.
Sinungo ivyo ntazi bambwira ubyerekeye bya sida. Urabona ko turi ku turagera mu rugero, urabona ko turi mu kubaka izari.
Itegekanywa gigisata kijeje gupima umugira wa sida mwishira hamwe RNG Plus ryarafashije ugwaruka kwisuzumisha ku bushake. Ugwababa amajana 576 gwipimishije muri amezi 7 aheze gwasanze rukomeye nkuko Cedric Nininahazwe amenyesha. Vyongeye impanuro zihabwa uwituye igisata cukumviriza zimuha akaryo ko kwigira inama yo guhindura inyifato. Izijanye n'amabi yo gukorora inda zahawe Dusabe Melissa afite imyaka 17 zatumye icifuzo cyo guhuza ibitsina kimuvamwo. Kubwiwe ni inyifato nziza yo kwirinda n'izindi ndwara zifatira mu bihimba vyirondoka zitaramushikira. Ukujijura ugwaruka rutarandura sida ni igikorwa gisaba kwitanga. Tega amatwi Fabrice Nyeningoma agendana umugira wa sida.
Biraryoshe iyo uri kubiyagira n'abantu mubyumva ko ndabishima cyane kubera yuko kiri mu bifasha kugira ngo ugwaruka rubandanye ruronke inyigisho ku byerekeye umugira wa sida. Eka kandi no kubona yuko ugwaruka kugendana umugira wa sida arabantu kabandi.
Ukwisanzurira mu nkino ni ngirakamaro kugwaruka. Arida Irambona yavukanye umugira wa sida yemeza ko urukino rwa Kikel rumuruhura mu mutwe mu gihe ahejeje gukoresha imashini nyabwonko. Ikindi nuko inguvu nishaka vyiyongera yanyoye imiti y'ugupfufahaza iyo ngwara. Vyongeye ukuzimangana kw'ivyiyumviro bibi kurava kandi no kwitwararikana ntajyo kwinonora imitsi. Akarorero ni Fabrice Nduwimana agendana umugira wa sida avuga ko iyo yakinye BR ibibazo nk'ibijanye na kazoza kiwe bitaba bikimuteye ubwoba. Ukubahurana hagati y'ugwaruka kubijanye na sida kurashimwa n'abavyeyi bataronka umwanya ukwiye ukuba hafi y'abana. Twumvirize umuvyeyi Prince Yakariwabo.
Yego cyane. Kubera niho baca bakura abana bizi bazi n'ibyo bazokwirinda.
Tumenyeshe ko ugwaruka rutarandura umugira wa sida gwanyuzwe n'inyigisho rufashanya n'uruhurikiye mu ishirahamwe RNG Plus mu guhimiriza urunganwe.
Thank you.
abavyeyi bo karihirizwa ubwenge mu byo kuganira n'abana ibya sida. Ikigwa ishiramwe OMS ryakoze haraheze imyaka 2 cemeza ko igice cy'abari bahawe inyigisho mu Buganda mu 2012 bubahutse kuvugana n'abana babo iby'ico kiza. Ukutarengera imico imwimwe gutuma umuce munini w'abakenyezi udasiba kwandura. Ishirahamwe International HIV AIDS Alliance ryarerekanye ko muri Afrika bandurira mu mibonano mpuzabitsina batikingiye mu gihe bahendwa ko bavugwa ubugumba. Ugukorana n'amashirahamwe yumvigwa gusumba ayandi ni nzira yuko ubutumwa bushikira benshi. Ukwiyunga hagati ya Croix Rouge n'amashengero mu gihugu cya Kenya kwatumye ubutumwa bw'ibya sida bwari mu dutabo 5,000 bwemegwa. Kugira ngo twumve neza ibijanye n'ukubahura abakiri bato mu bijanye n'umugera wa sida, tega matwi ujejwe igisata cyo guhimiriza abanyagihugu mu bijanye na sida mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu. Rafael Shimirimana aganira na mugenzanje Alain Virankunda.
Rafael Shimirimana ndabaramukije. Intambwe mugeze ko mu bijanye n'ukubahura ugwaruka mu bijanye na sida yoba yifashe gute uno munsi?
Ingorane ihari nuko usanga badafise inyisho zikwiye, n'abazifise birabagora ingene bigenza neza, ntibafise ubushobozi bukwiye bwo kumenya inzira nziza zicamo.
Intambamyi mugira ni izihe kugira ngo mushobore gushira mu ngiro iyo mahangiro ajanye no gushikiriza inyigisho ugwaruka?
Uburyo twahora turonka bufuye mu badufasha bwaragabanutse cyane. Hama ugira kandi nuko usanga abantu babivuga nabi, ibigo bitanga impanuro biracyari bike ibiharuro, ntiturabironka nka neza bifatiye kuri icyo gisata cyane cy'ugwaruka.
Ike hajya uburyo ni ikibazo gikomeye
guhimiriza ari uguhoza ko uburyo bubuze bisoto. Ubwa mbere ni uko twokorana n'amashyirahamwe bw'igihugu batunganya ibintu neza.
Akamo ka nyuma ko baraka
ni uko umugera wa sida mu Burundi uracyariho, nosaba ugwaruka yuko umenya ko umuti wa mbere ari ukwikingira, hama kandi n'uwo byoshikira kawandura iyo cyayitura ibigo bishobora kumufasha kugaruka. Turarushira imbere kuko turazi neza yuko ari umugwi umwe mu migwi ibangamiwe.
Arakoze ara ivirankunda kuri ayo majwi n'icyo kiganiro adushikirije. Tumira mate gato mukumviriza kano karirimbo katubwira gati sitangiyo. Baratwumviriza ko ikiganiro ari kiracije rya Amerika. Uno munsi tukaba turi ko tuyaga ibijanye no kubahura abakiri bato mu bijanye n'umugera wa sida. Gwaruka ntimurambigwe kumi hafi ya maradio yanyu. Uyu ni wa mwanya wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Uwo nawe akaba ari hano muri studio yacu. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
Mu bigo bifise inkino zihuza ugwaruka biroroshe ko baganira ibya sida.
Iyo hariho umurongozi agaha intumbero y'iryo hwaniro birafise akamaro, baba baje kuruhura umutwe, baba baje guhura n'abandi. Iyo bahuye bakayaga urashobora gusanga havuyemo ikintu kibafasha cyane rwose. Mbaza ndakwishura.
Sida kwidafise umuti wovuga gute kwizohera mu bantu naho abantu boyimenya?
Sida yohera haniniya aho umuntu wese akwiye kumenya ukuntu yifata. Wa muvyeyi yibungenze akwiye kwipimisha gushika hagere kwa vyara kugira amenye ukuntu yifata. Ibintu vyohinduka naho atamuturaboneka. Mbaza ndakwishura.
Kugira sidihere nuko abantu bose bagwaye bapfata ugatangura bishyashya.
Nta kwipfuriza urupfu abantu naho baba bagwaye indwara idakira. Nabo bose tubishe twoba duhinduye iki? Ahubwo duhaguruke abayigwaye tubafashe kwinjira mu mashirahamwe atandukanye bakurikirana nogena n'abasida bavugwe kare bagumana amagara meza. Mbaza ndakwishura.
Ababyeyi bakwigisha gute abana babo sida kandi ari bo bayijana.
Erega si kuvuga yuko ababyeyi bagwaye batuvuga sida mu muryango wabo. Ahago bakwiye gufasha ibondo byabo akababwiza ukuri babonye urugero bageze ko kugira babaye hafi ubwa mbere ntibaze bagwe mu bintazi.
Rugamba rwa maki nkayanje.
Waruka ntimurambigwe uyu ni wa mwanya wanyu duhumutumire wacu muganga Anita Munyana kugira ngo abaye insiguro z'ibibazo bibabakiye. Tugeze mu gace ka kabiri k'ibyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Muri Afrika berekeye abantu benshi bagenda n'umugira wa sida ama netronkimiti.
Ntabazi ubu ntibatwanga kuko umuti wo guvuvaza gushika ubu nturatogwa, nturaboneka, ariko hari abashakashatsi bicaye birigwa ijoro n'umutaga bakora uko bashobora kugira uwo muti uboneke. Umunsi uzoboneka abantu bazokira.
Mbaza ndakwishura.
Abantu bakundana igihe kinini bo kwibuka ibijyanye na sida.
Ubushakashatsi bwarageze kure, haraciye imyaka 10 umuntu agwaye umugera wa sida ntiyarazi ko ashobora kubana n'umuntu akomeye. Ariko kuko hari iterambere abantu baguma biga haguma habivyigwa, iterambere ryabaye kuvyerekeye kugwanya umugera wa sida. Rero abantu babiri bakabwirana bose ukuri bashobora kubana batandukiranyije.
Mbaza ndakwishura.
Mvuga gute ko sida yicugwaruka kandi abapfa benshi baba bari mu bantu bakutse?
Niko mwibaza ariko umuntu abiravye hagati y'imyaka 15 no 49 ari abantu mu bisanzwe. Urugero rw'abantu bagana n'umugera wa sida ruri kuri 1.4%. Ariko no kumenya ko n'abana batoya badasigara inyuma kubo nyene barapfa ku rugero ruri hejuru.
Rugamba rwa maki nkayanje.
Ikiganiro nikira n'ubunyene muganga Anita Munyana abandanya kwishura ibibazo rwaruka rumutura. Tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ibyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Sida ugabanuka mugihe abantu bavuga ibya sida.
Iyo umuntu abiyaze umuntu wese ahari akumva agatahura ukuntu indwara ya sida yandura birashobora guhindura inyifato. Kuhimiriza cofata ikibanza cya mbere kuko kiri mu bintu byerekanye yuko abantu iyo babahanuye mu buryo butandukanye bashobora guhindura inyifato.
Mbaza ndakwishura.
Babikora gute kuganira iyo ndwara ya sida mu muryango?
Byose biva n'ukuntu mu muryango hari ikiganiro, ukuntu mu muryango ico kibazo gishobora kuza ko umubyeyi wese yari karabona ko abana be bariko barakura atotinya gushira ico kibazo bakakiyaga n'ubwo gwaruka gwiwe akababwira ati hari ibintu mushobora kuba mutinya kumbaza jewe muratumbera hariya bazubaha umuco.
Mbaza ndakwishura.
Abana bakiri bato boganira ibya sida bari hamwe.
Mwana w'umusi imyaka 10 umubwiye umugera wa sida ntatahura ibya rivyo. Ariko aho ababinonosoye na cane cane abajya banonosoye ibintu byerekeye inyifato na cane cane nk'akabajya abana bagana umugera wa sida bakabategura ikintu vyifashe mu mubiri wabo.
Mbaza ndakwishura.
Ingene sida ifata umuntu? Numwana muto byashikamufana.
Nta numwe adafatwa n'ingwara ya sida. Akarere no twotanga ni kuri bajya abana bavutse ku bavyeyi bagana n'ingwara ya sida batabakingiye, batikingiye nabo nyene usanga ari abana 50% usanga basinzikara kandi bagasinzikara cyane gose.
Muganga Anita Munyana kuri zo nyishu ahayi gwaruka n'ubunyene tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kavuka kati sidangiyo.
ijambo abanywanyi bacu. Umunywanyi yatwandikiye araturamutsa akongera akabaza ati mbega urubandu ngo bari ingwara ruterwa n'iki? Umuntu yo gwirinda gute? Muganga Anita Munyana duhere inyishu uyu munywanyi wacu.
Ego urubandu ni ingwara tegwa n'udukoko bita ma champignon. Umuntu aratugwara ku mubiri, arabatugwara mu nzara, abatugwara mu mishatsi. Nk'akarero notanga nkabijya biza ku mubiri, umuntu akwiye kwitwararika ko imuzu zose yanikiye azicisha ko ipasi akazigorora neza, cyane cyane ruya ruhande rurabana n'umubiri wacu. Hama na za muzu twihanaguza iyo tuvuye koga, umuntu akitwararika akazikoresha iminsi itatu agaheza kayitanga kumesa canke muri ico kiringo c'iminsi itataje kuyikoresha akamayitwara akayanikira kuzuba kugira izuba zimisha.
Shimiye umunywanyi yatwandikiye twizera ko inyishu ahawe na muganga zimufashije. Kuko musanzwe mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki? Aho rwaruka rutanga isiguro ku myibutsa y'abasokuru. Uno munsi uvuga uti indu yibwira icyo wayirarije wibwira icyo wayihaye. Bikubwiye iki?
Bikubwiye iki?
Akarorero hakujya turima mu mirima hajya tugiye kurima nk'ibiharage utarimye ngo utere ubwize ngo ubige urabimara mu gaho wabiteye ukeye urimbura nico nokumva yuko byo babisigura
bikubwiye iki
musanzwe no kuvuga yuko utovuga ngo wariye uyu munsi ngo wakwije ngo ugisubira gushaka ibyujya nokuvuga urya ukahongera ugasigaza kugira ngo uzoronke ibyo uzojya ejo na hijya ejo
bikubwiye iki
urashobora kuba ufise ibintu bitari bike mu buzima umaze kuva ufite ibyo bintu ugaca ugomba kubikoreshereza rimwe mu munsi umwe ugaca wibagira kejo uzobubikeneye ugasubira kuvuga ati iyo menya nkakoresha bikenye urya munsi ubuzimba ndiko ndabura icyo ndiko ndakoresha uwo munsi
arabitoye. Shimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe muri kino kiganiro. Shimiye Ala Eve Irankunda hamwe na Joseline Nduwayo bafashije mu gutororokanya amajwi. Nasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise icyo muterera canke mubaza twandikire kuri VOA Bujumbura byandike mu ijambo rimwe @gmail.com cyangwa mutwakure kuri 71 228 632 hamwe no kuri 76 944 460. Kuri miko mwari kumwe na Jewe Diane Ndonse ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha.
Cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi batugejeje ikiganiro kira. Abatwumva mwese kandi mu masogonda make isa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri isaha.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 mu Rwanda tuvugira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri FM 88 n'ibice 3 ya radio inshuti ya bose. Mwaramutse neza dususuruke.
Mama, she won't get in love with you.
Turasusuruka ku ijwi rya Amerika. Adresse ni radio yacu @voanews.com. Urubuga rwa internet ni radio yacu voa.com. Niyitegeka Etienne yatwandikiye ati ndifuza indirimbo ya Danny Vumbi yitwa Injurugutu ishimishe abakunzi b'umuziki nyarwanda. Ngiyi rero Injurugutu.
Simvuze ko mutaberwa ariko twaberwaga kubarushasha twambaraga maderave naho abakobwa bakubise mola fionda abagabo naro turuso numenerifu cyangwa patanga ariko abubu ni buchkopa
mambari njurugutu Tukiyari pate dele fimbati zitaraza Mbe mbire Sirimuka, muga seruka, muga sobanuka kuru inyambaro ni mishi Wahaverwa na timba, wakwambara tiai Wakwambari chupa na kakondo ya kuvera Nyumba ngugire, twambara kakutire Hejuru tarambura, ababyeyi muri niro teregare Bakaberwa na magisi Namwe ubu nambara ma X Muga kubita mona matuku Urya na gihoraho nyiminduka Na karuvati yarine n'ubu ni gato Naho kurimba bihinduka gutapa Muga mbabwire Sirimuka, muga seruka, muga sobanuka kuru inyambaro ni mishi Wahaverwa na timba, wakwambara tiai Wakwambara icupa na gakondo ya kubera Nyumba nkubwire, nibutse mberi muda Nibuka kereyo, nibuka shimboke Kuru ubu namwe mwambara uducurama Na makola Na mugondo kumana wavizio Yambara matupa Eva basore Vapo kese Na waba kobga Mugongo wazi Isi miaka Ya mavizi kozi Mbemba gwire Mugishase Kwambara mukaberwa mugasa na vite Mugasirimuka, mugaseruka Mugasobanuka kuru inyambaro ni mishi Wahaverwa na timba, wakwambara tiai Wakwambara icupa na gakondo ya kubera Wahaverwa na timba, wakwambara tiai Wakwambara icupa na gakondo ya kubera Nyumba nkubwire
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mutwandikire musuhuza banyu. Mwaduha kandi nimero za telefone zanyu tukabahamagara tugafata ubutumwa bwanyu tukazabuhitisha. Adresse ni radio yacu @voanews.com. Facebook ni radio yacu VOA. Hakizimana Jackson aragira ati nifuje gutashya abanyeshure bose twiganye kuri lise Rubirizi promotion 2014 nkaba ndabasabiye akaririmbo Changes kumuhisi Tupac Changes
In the morning and I ask myself, is life worth living, should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a hero. Get it back to the kids, who the hell cares? One less hungry mouth on the welfare. First ship them, don't let them deal with brothers. Give them guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. That's the way it is. Come on, come on.
That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is.
just the way it is. Oh yeah.
Damn, yeah.
Oh, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
No changes, all I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to races. We under, I wonder what it takes to make this one better place. Let's erase the wasted. Take the evil out the people, they'll be acting right. Cause both black and white and smoke a crack tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes skill to be real, time to heal each other. And although it seems heaven sent, we ain't ready to see a black president. It ain't a secret, don't conceal the fact. The penitentiary's packed and it's filled with black. Some things will never change. Try to show another way, but staying in the dope game. Now tell me what's a mother to do. Being real, don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way.
I made a cheat today,
but you made it in a sleazy way. Sell it back to the kid.
I gotta get paid.
Well, hey, well, that's the way it is.
Come on, come on.
That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
Hear me.
Oh, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
We gotta make a change. Start making some changes. Let's change the way we eat. Let's change the way we live. And let's change the way we treat each other. You see, the old way wasn't working, so it's on us to do what we gotta do to survive. And still I see no changes. Can a brother get a little peace? It's war on the streets and a war in the Middle East. Instead of war on poverty, they got a war on drugs so the police can bother me. And I ain't never did a crime I ain't have to do. But now I'm back with the facts, giving it back to you. Don't let them jack you up, back you up, crack you up, and pimp smack you up. You gotta learn to hold your own. They get jealous when they see you with your mobile phone. But tell the cops I can't touch this. I don't trust this. When they try to rush, I bust this. That's the sound number two. You say it ain't cool. My mama didn't raise no fool. And as long as I stay black, I gotta stay strapped. And I never get to lay back. Cause I always gotta worry about the payback. Some buck that I roughed up way back. Coming back after all these years. Right, tat, 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 tat.
That's the way it is.
That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
You're my brother, you're my sister.
That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
Something will never change.
Ijwi rya Amerika, adrese ni radio yacu @voanews.com. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 no kuri FM 88.8 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Mu Burundi twumvikanira kuri FM 94.9 na 95 n'ibice bibiri. Umunyamerika Tupac mu ndirimbo ye Changes tumaze kumva mukanya ati nta mpinduka mbona, ndambiwe kuba umukene ndetse bibi kurushaho ndambiwe ku mwirabura. Nyamara igihe kirageze ngo tumenye guhindura ibintu. Buri wese natangire ambone mu muvandimwe aho kumbonamo umunyamahanga mudafite aho muhuriye. Noneho nyakwigendera Tupac ati nta muntu nabona undutira mama. Dio mama.
You all appreciate it. When I was young, me and my mama had beef, 17 years old, kicked out on the streets.
Though back at the time, I never thought I'd see a face. Ain't a woman alive that could take my mama's place. Suspended from school, I'm scared to go home. I was a fool with the big boys breaking all the rules. Shed tears with my baby sister. Over the years, we was poor than other little kids. And even though we had different daddies, the same drama when things went wrong, we blamed mama. I reminisce on the stress I caused. It was hell, hugging on my mama from a jail cell. And who thinking elementary? Hey, I see the penitentiary one day. Running from the police, that's right. Mama catch me, put a whooping to my backside. And even as a crack fiend, mama, you always was a black queen, mama. I finally understand, for a woman it ain't easy trying to raise a man. You always was committed, a poor single mother on welfare. Tell me how you did it, there's no way I can pay you back. But the plan is to show you that I understand. You all appreciate it.
Don't you know it, love is sweet.
Dear mama,
place no one above you.
You all appreciate it. Nobody tell us it was fair. No love for my daddy, cause the coward wasn't there. He passed away and I didn't cry, cause my anger wouldn't let me feel for a stranger. They say I'm wrong and I'm heartless, but all along I was looking for a father, he was gone. I hung around with the thugs, and even though they sold drugs, they showed a young brother love. I moved out, started really hanging. I needed money of my own, so I started slanging. I ain't guilty, cause even though I sell rocks, it feels good putting money in your mailbox. I love paying rent when the rent's due. I hope you got the diamond necklace that I sent to you. Cause when I was low, you was there for me. You never left me alone because you cared for me. And I can see you coming home after work late. You're in the kitchen trying to fix us a hot plate. Just working with the scraps she was given. And mama made miracles every Thanksgiving. But now the road got rough, you're alone. You're trying to raise two bad kids on your own. And there's no way I can pay you back. But my plan is to show you that I understand. You all appreciate it.
Don't you know when love is sweet?
And dear mama,
please, no one above you.
You all appreciate it. Pour out some liquor and I reminisce. Cause through the drama I can always depend on my mama. And when it seems that I'm hopeless, you say the words that can get me back in focus. When I was sick as a little kid, to keep me happy there's no limit to the things you did. And all my childhood memories are full of all the sweet things you did for me. And even though I act crazy, I gotta thank the Lord that you made me. There are no words that can express how I feel. You never kept a secret, always stayed real. And I appreciate how you raised me and all the extra love that you gave me. I wish I could take the pain away. If you can make it through the night, there's a brighter day. Everything will be alright if you hold on. It's a struggle every day, gotta roll on. And there's no way I can pay you back. But my plan is to show you that I understand. You all appreciate it.
Don't you know when love is sweet?
Dear mama,
place no one above you.
You all appreciate it.
Don't you know when love is sweet?
And dear mama,
Ijwi rya Amerika, ikiganiro dususuruke. Ni ikiganiro cyanyu, adrese yanyu ni radio yacu @voanews.com. Mucumanyiko Fabrice uri Kigali mu Rwanda arashaka indirimbo Umurage w'ijambo ya Ben Rutabana ngo ishimishe Odile, Onesme, Furaha, Fabrice na Claude. Umurage w'ijambo.
Shibuka ndarenga ngayinguka gamana wanje fita mazuna masheke byo kugusigira ndagusigira umurage wesha uzakubera impamba
Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke cy'uyu munsi nahagihumurije ndabashimiye cyane mbasigiye indirimbo ya nyakwigendera Jean Christophe Matata ati ntuntumeyo mugireho ikindi nziza mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Sinshaka
ngo ndagutumura gatumwa n'imisi.
Oya sinshaka gutarira.